Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 n'imetero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu www.com umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane w'indwi irangiye hatangujwe icese mu Burundi gikorwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 mu banyagihugu badakora no mu banyeshure bakwije imyaka yo gutora. Urugo rumwe rutanga amafaranga 2000 ku mwaka mu gihe umunyeshuri nawe atanga 1000 ku mwaka. Izo ingo zingana imiliyoni 2,150,000 hamwe n'abanyeshure bo mu mashure mato nayisumbuye n'abiga mu za kaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana n'umuliyoni nibo bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020. Umugwi ujeje gukurikirana iyo ntererano wamenyesheje ko ku mwaka abatari abakozi ba leta bazotozwa amafaranga angana ni miliyaridi 5. Uwo mugwi wemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano ata na rumwe ruvuyemo. Bwa Barundi basinzikajwe n'ubukene bukomeye cyane kubasaba intererano y'amafaranga agenewe amatora ko bari uku basongera isibe mu gihe n'abadafise akazi hamwe n'abanyeshuri hamwe n'abashikanye iyo myaka yo gutora bose bazotegerezwa gutanga ayo mafaranga abatazoyaronka bizobagendera gute. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Mara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Raymond Zimana atubwire ku gikorwa cyo gutanguza intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 cyatangujwe icese ku munsi wa kane w'indwi biturangije mu Burundi.
Ingo zingana ni miliyoni 2,150,000 hamwe n'abanyeshure bo mu mashure mato nayisumbuye n'abiga mu makaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana n'umuliyoni nibo bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora y'umwaka wa 2020. Nk'uko byashikirijwe mu nama y'ababuramatari n'abamusitaneri umugujeje gukurikirana iyo ntererano wamenyesheje ko ku mwaka abo atari abakozi ba leta bazotozwa amafaranga angana n'imiliyaridi 5. Ni ukuvuga umunyeshuri azotozwa 1,000 nayo urugo rwose rutozwe amafaranga 2,000 ku mwaka mu gihe abo bategeka intara n'amakomine bari baje kuronsa udutabu bazokwandikamo abatanze iyo ntererano. Bamwe muri bo bafise amakenga ko bashobora kuba abazohimba utwo dutabo kugira bibe abanyagihugu.
Nuko hariho abantu bashobora kwigana ugasanga barakoze amakarne nk'aya nyene hama bakajya gutoza amafaranga mu bindi gihugu umuntu iyo bagombye kuza guca mu ryahumye umugabe mwiza w'igihugu.
Ibicanye n'aya maresi mwaba mwarafashe intumbero zikwiye ku buryo atamaresi ari paralele yoshobora kwibonekeza hirya no hino.
Kuri icyo kibazo umwunganirizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati yasabye abasitaneri gushyiraho inimero ngengagatabo mbere ku rupapuro baho ubutanze ayo mafaranga hategwe ko ikidodo cya komine. Kindi kibazo cyagarutse ni kubaza baraterereye nk'abakozi ba leta eka n'abandi baza barabikoze. Ikibazo cyabajijwe na buramatari w'intara ya Makamba Gadi ni yukuri hamwe n'uwibubanza Nobis Terence Butoyi.
Kozi wa leta usaba tuzi yuko wewe bakatira kuri konti niba washikira ku rugo rwiwe akavuga ati kiye bakatiye kuri konti karimwe atubwiye yuko ari ku rugo ku rugo bitogenda gute.
Twasabye amahera kuva matrikule y'imirima mu iby'intererano ngene bijyanye n'iki gikorwa haba ku mirima cyangwa ku bantu bashoye nk'ikawa kugira ngo batere n'abatore. None abo bantu nimba bazaba baramaze gutera amafaranga badusubira kubazwa kuko burya matrikire y'umurima isa na menage.
Kuri icyo kibazo haba mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati eka no mu mugujeje gukurikirana intererano y'amatora ya 2020 bemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rimwe ruvuyemo. Terence Nahiraje umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yunganiwe kuri icyo kibazo na Nestor Bimenyimana ari mu mugwi ujeje gukurikirana intererano y'amatora.
Wavuze ko hari abantu baba baramaze guterera ibi rero turiko turagira biratandukanye abantu bohe tuzi bamaze guterera batanze akarere ku 2000 na bakuru b'imitumba mwese murabyibuka ibisigaye natwe twaratereye nabo baratereye
benshi baramaze gutanga bariko baratanga abafunksioneri bariko baratanga namwe muri ngaha twese twaratanze mugabo tuvuze 2000 ku rugo namwebwe murimo iyo rero niyo ni wasa ntimuze mwibaza ngo twe twaratanze byarahetse izingo 2,250,000 twaharuye namwebwe ingozi wanyu zirimo twese zirimo no kuvuga ko riri 2,000 ku mwaka muzobitanga hama namwe babaheresa nk'abandi kuko murimo nako kabijya mu byumva.
Abarongo y'intara n'amakomine bakaba baciye bahabwa udutabo tuzofasha kumenya baterereye igikorwa kizokorwa kuva mu kwezi kw'indwi gushika kwa 31 kwezi kwa 12 2018. Ibiharuro byashikirijwe n'ubushikiranganje bw'igihugu cya leta byemeza ko hakenewe amafaranga arenga imiliyaridi 70 kugira amatora yo muri 2020 agende neza gushika kwa 31 ukwezi kwa 5 2018. Hari yamaze gutangwa ayarenga imiliyaridi 17 mu gatumba muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura. Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Remonzi Imana kuri iyi nkuru. Mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Madame Justine Nkurunziza yahoze ayoboye ishyirahamwe Ecosome rikurikirana ibyerekeye amatora mu Burundi, aba muri iki gihe muri Canada, na Eric Nsengimana aserukira ishyirahamwe ry'urwaruka Nyafurika gishinze guhindura ingendo mu rwaruka ribikishije mu bikorwa mu Mvunyapfunyo AJAP ari i Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Naramutse.
Yego, nashaka ntangurire kuri Madame Justine iki gikorwa cyo gusaba intererano ku matora mu mwaka w'2020 nkuko mpeje kuvyumviriza muri iyo nkuru y'umumenyeshamakuru wacu mucakira gute.
Twebwe ni igikorwa kidutera impungenge kuko umuntu atangura kwibaza ati mbega ayo matora bariko barategura Abarundi barayiyumvamo, mbega iyo intwaro isanzwe ihari ni intwaro ihagarariye ku gutwara neza gushikaho bo kwifuza kunyarutsa ayo matora cyangwa kuyaterera kuko turavye ubukene buri mu gihugu. Abajejwe intwaro bari gutegeza kwenda kwimbwira bati mbega iyi ntererano tugira dusaba abanyagihugu barafise ayo mahera barafise ubwo buryo kuko turazi Umurundi ubukene arimo, turazi yuko umurundi ahari kenshi ubu ho bigeze no kurungika umwana mu ishuri benshi batakibishobora, benshi batakironka n'icyo barya. Turazi ko kuva kera umurundi cyane cyane abarundi nyarucari ari abantu bafise ikibazo, usanga no kugira umubaze ngo azane igihumbi cyangwa 2,000 ku mwaka, usanga niyo noti hariho abatarayibona mu ntoki batarayibona kuko batagira icyo bakora, bakironka n'icyo basarura ngo bagurishe. Ugasanga rero ubukene bwugarije abo Barundi ntiburi ko buratuma nuko bashobora kubatoza iyo ntererano kuko ntibagira aho bayakura, nka benshi basigari banaho nikora. Nicyo rero cyane cyane giteye ubwoba kuko umuntu akavuga ati mbega ayo mahera azoja hehe, azoba jere gute kuko muri buje y'igihugu ayo mahera ntayarimwo. Icyo nicyo kintu giteye ubwoba. Tubona tuti ibyo bintu byo gukoresha ku nguvu ku bantu badafise naho bikora ni ikintu giteye ubwoba cyane, kandi tubona ko bitari mu nzira itumbereye neza.
Yego, nawe Eric Nsengimana muhavuga iki kuri icyo gikorwa?
Murakoze cyane ku gikorwa kijyanye no guterera amatora. Je mbona ko ariki kwa chiza chane na chane chane kwa ngawonye akarolero zata anze mugurinyanyura ibiri kwa shingiro aho abanyagihugu bonyene bashoboye guterera kandi bakanezerwa ari naho mwabonye ingene baje gutora bavyumvamwo kubera bari bagize isho bakora muri ayo matora ku buryo isazine nka bose bari baje gutora kubera ko biyumvamwo by'ukuri ko ari igikorwa c'iwabo n'ayahandi amatora ageze mu Burundi wamenga n'ibihe novuga bidasanzwe aho wasanga mbere bamwe baca batangura guhagarika umutima abandi bagatangwa kuyumvira bizokurikira mu nyuma abandi bakaza gutora amasaha yarenze abandi bakaza bigura intege ariko ubu uri kuraraba turabiye nko ku matora yaheruka kuba urabona ko kubera abanyagihugu bari ba umugambi bari bawugize isho bawutereramwo ndabona ko ari byiza cyane na cyane cyane ko bihiteka Umurundi kubera ko nubwo disipulina ariko aravuga ati ati ndabarakenye sinibaza ko hari umuntu akenye ku buryo umwaka ushobora guhera atarose ibihumbi bibiri mu rugo rwose iyo bavuga bati duyatoze umwe umwe niho byari kumvikana naho nyene nzova ngo gutanga demire mu mwaka atari bamwe bavuga ngo bantu nikora leta isanzwe ifasha iriko irafasha ihavemire no kuvuga ngo babura ibihumbi bibiri mu mwaka mu ngo ziri mu Burundi ndibaza ko bari kubasuzugura tuvuze ko hari urugo rudashobora kuronka ibihumbi bibiri tubasuzuguye cyane rwose abanyagihugu kuko ndazi neza ko nawe nyine abivuga bizi ko mu Burundi nubwo ubukene buhari nta muntu aratariye nubwo ubukene buhari utaronka ibihumbi bibiri ho wumva ko abantu bose bopfa mu minsi nk'itatu nta muntu n'umwe yosubira kubaho kuko nyoronka icafungura ndibaza ko badashobora gufungura amaheri igihumbi cyangwa amajana atanu mu mwaka wose hanyuma ngo babeho rero kuba bagize kuba biyumviriye ko abanyagihugu bongera icyo bakoze ni igikorwa kibaha iteka kibasubiza umutamana na cyane cyane ko amatora ari ay'abarundi bose abakerekeza aho bakagira icyo bakozemo kandi musanzwe mubizi ko umugambi nubwo bari mwiza gute umunyagihugu atawuterereyemo nta nkeka uwo mugambi arawuvuruga hamwe utegera ushika kuri objective nubwo waba wawuteguye neza
ku bwanyu rero muravuze ngo naho abarundi baba bakenye nta ushobora kubura ayo mafaranga ibihumbi bibiri ku rugo n'umunyeshuri agatanga igihumbi none nk'abatazoba bashoboye kuronka ayo mafaranga harimo nk'abadakora nk'abanyeshure ntimona ko ari ikibazo kubaka amafaranga kandi ataburyo bagira mu bisanzwe ahubwo leta ateza kubashiriraho uburyo bashobora kwiteza imbere bagashobora kwigwanako
mbo leta imigambi yo kwiteza imbere nta kitari kirakora kugira ngo abanyagihugu batere imbere ndazi ko bakora ijoro n'umutaga ku neza y'abanyagihugu nayo kuvuga ati abantunze abantu bashobora kuba igihumbi ibihumbi bibiri mu mwaka wose niwo bwa ngo bazaba bayabuze kubera ugiye kuraba nk'ubu umuntu uzeje ntwara abantu barenga ibihumbi mirongo itandatu ngaha mu Burundi iyo ntumiye inama no kuri uyu wa gatandatu nari mu irango yitabye abantu barenga igihumbi uraze muri abo bantu batarenga igihumbi harimo abanyagihugu bato bato tubafatiye ko ukaraba batari bafite telefone usanga ari bakeya telefone nicyo kintu nta telefone rimwe iriho y'ibihumbi icumi nta n'itelefone iriho y'ibihumbi mirongo ibiri umuntu akarubenye gutunga telefone agakarubena mushyiraho amayinite si ukuvuga ngo ni umuntu abakenye cyane rwose hariho yego n'abatagira izo telefone ariko atari uko bakenye ariko ubwiye kuraba si uko ubukene buvuze uruhwa mu Burundi gusumba mu bindi bihugu hanyuma ku bijanye n'ikibazo mwaje mutino n'abatazoyatanga bizogenda gute nibaza bata abantu bazofunga cyangwa ngo bagire babakumire mu kibano ariko sinavuga ngo bazaba baje gutanga kubera ko ari ubukene ahubwo bazaba baje gutanga kubera ko batabyumvamo cyangwa badakunda guterera badakunda kujyamo n'abandi kuko niko igihugu kibayeho gitegerezwa kubaho mu budasa ariko jewe ndabahamagarira ko bokwitabira ako kamo
nawe madame Justine aho muhavuga iki
aho je ndavuga yuko numva eri numva ari muri banyaguhiko kuko avuga ko abarundi badakenye ariko murazi yuko benshi bavyiyamirije turavye no muri sendika z'abarimu basanzwe bahembwa bitwa ko bafise aho bakura bose baravyiyamirije mu masendika nuko ni vya bindi nyene ubona ko ari ibintu by'igikenye ibyo bariko baragira byose babigira ku gikenye ibintu by'ubugi none uwo mubaza yo mubaza ryari babajije abanyagihugu ko babishobora kuko icyo ni kibazo gitegerezwa kuba ku gushaka mugani gitegerezwa kuba ku nguvu ngo batange itegeko kuvuga ku itegeko rikorera ava hejuru muri ministeri rikorera ava hejuru mu no kugira ngo iki mu bategetsi mu buri ba guverineri ubwo ugasanga abanyagihugu baraza baritaba amanama kubera uwo nta wovyanga baritaba amanama kubera avuga ati je ni nitaba zambonera kure ziza kundara ku mugono je ni nitaba ejo murazi yuko ibintu byinshi usanga bagize bati no kugira uronke attestation de naissance kugira uronke urupapuro rw'i commune utegerezwa kwerekana ibyo ayo mahera uba watanze murumva yuko ibintu byose bimaze kujamo ingufu ntabwo bijyanye na demokrasi icyo twovuga kuko bo barazi yuko barafise aho bakura mugabo hariho benshi badafise aho bakura kandi abanyagihugu benshi baravyidogera murumva rero n'ibintu twovuga tuti ni ibintu byo kwitonde awari yanse yuko baterera amatorora mukamatorora mugabo ni ibintu byo kwitondera umuntu akamenya ati abantu barabihagurukiye barabyishimiye uko nivyo avuga ngo vya referendum ngo barabyishimiye murazi ngene vyagenze murazi ngene habaye iterabwoba ugasanga baja ku ngo kudodora ko utagiye gutora uzoshikirwa n'ibintu ubonye bazomenya ikigushikira murazi biri kubiraba mu Burundi icyo gituma yo ntavuga yuko ari ibintu biri muri transparence biri ku mugaragaro kandi abanyagihugu bishimiye ahubwo uwo baza neza agatangura akabaza abo banyagihugu akabaha ijambo bo nyine bakavuga yuko intumbero bashaka kuyiha mugabo intumbero ntive ku bategetsi kuko ibihe tugezemo nta muntu agigira ibintu by'iterabwoba.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Salomon, uratwumva? Yego. Watubwira aho uri, watubwira ikibazo canke intererano waba ufise?
Mu kindi mu ntara ya Kayanza.
Yego.
Ndabanje kwa mutumwe mutumire madutumire.
Ni babiri barakumva?
Ama leje nanjye uko nabibona ni nk'interano ya mvuge. Nabona yuko gutera amatora atari bibi. Kandi ni nabyiza kuko bize nifatanye zivuye hanze si byiza. Ariko iyo barabitegeko bakarikora neza nkigira bo ribangamira nawe rivugate ibaze nk'umunyeshuri cyangwa umushomeri mubwira ngo terera amatora mu gihe ku kwezi atari n'igihumbi igira yinjiza uko je nabona ko ari nk'ukumurengana kabisa kuko byaba babitegura neza nkagiye ubwanye nabona yuko baba bakwiye gukata nko ku mushahara yaba yinjiza ariko nawe ugasanga nta mahera yinjiza reka ndabe nk'akarorero mu gihe ikibi vya referendum bakubwira ati mu gihe utagiye no gutora urwanya leta kandi mu Burundi abona ko atagiye mu matora cyangwa ibikorwa bya leta aba yitwa umwanzi mu gihe ejeye ku bwanjye nasaba yuko ibyo bintu bobisubiramo kuko agiye ni umushomeri mbona ari ukuturenganya kabisa. Murakoze.
Murakoze. Aho muhavuga ku ikereka
ego arakoze cyane abashomeri ahubwo nibo bari bakwiye kugira icyo bakoze na cyane cyane ko bari bafite n'umwanya wo kuguma muhira ntibicare baguma bavuga n'abashomeri kuko abantu bose uri kuraraba bose baguma bavuga ko ari abashomeri ni ukuvuga igihugu kizotunga abantu bicaye ngaho ari abashomeri bakeneye kuza kurya gusa oreye gushyira mu ngiro ibyo bize bakimingira imirimo bagakora kugira bateze imbere igihugu ko n'ibyo bihugu bindi bya Buraya ibyo byose ubumva bikomakomeye ugiye kuraba abanyagihugu leta yakadisa abanyagihugu benshi cyane usanga kenshi ari amaindustri ibikorwa abantu bigenga bakoze rero mbanduka kwa amako mu muzu ngo tugume twiyumvira ngo turabashomeri ngo leta izotugabuye twese ico cyose n'igikunda kare na leta ya miriki irabivuga leta ikora irafasilite ibikorwa twa turiko turakora ngo kirabigende neza hanyuma kugitaye nuko ngo baba bararenganije abanyeshure ku mwaka umuntu kugira ta igihumbi twese twarabaye abanyeshure mo ntariho namahera ku ishuri usanga batanga arengeye n'icyo gihumbi kandi nta muntu ayidoge mirango ni kubera ko bitanguye uyu mwaka umuhini umuhini mushasha utera amabavu abantu bazogenda barabimenyera kandi abantu bari bafite mu mitwe ko hageze amatora amahera ava muri pinide amahera ava iburaya amahera ava hehe hanyuma ugasanga iyo ngeso y'ugusegerereza no gutega amashi yarafasha abarundi twese dusigaye turi uyoberwa abashefu uyoberwa abagiziki bose kumva bariko badefanda ibijyanye no gusegerereza kwama witeza amaboko hanze oriye yukuyumvira ati uno munsi umwaka turimo ntitugire muri demiride turi mu gihumbi kimwe amajyana na mirongo ibiri uno munsi turi mu gihumbi kimwe turi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihe byarahindutse nimbi bihe byarahindutse abantu bashobora kubaho gute igihugu kizokubakwa na benecu nimba igihugu izokubakwa na benecu umwe wese ategeza kugira icyo akoze kunoze ku neza y'igihugu ciwe kuko nimba amatora atabaye mu gihugu ibikurikira murabizi aho bose bariko baravuga ngo amatora ntabe ni ukubera ubwa mbere nibo bagira birukanka mu ibarabara bavuga ngo imfashanyo ntizihagarare nimba rero twirutse mu ibarabara tuvuga imfashanyo ntizihagarare hanyuma leta ikavuga iti ko zihagaze ndeka umuce duce twikora ku buryo dufise abakunda igihugu na twebwe abarundi nyene n'umunsi ntihari kugaruka bavuga ngo nitubwire ngo nitubwire icyo dukoze ngo tubanze ngo twirukane ku abanyagihugu abanyagihugu bari ababajije biciye muri wa mugujijwa ujejwe ibiganiro waciye mu gihugu cyose ibyo bashikirije ku maradiyo ku mateleviziyo mwarabyumvise nje naraparitisitse mu ntuze muri zirya muri ziriya konsiritasiyo bagize abanyagihugu barabajijwe barabazwa bari egisipima umwe wese aravuga ati turakeneye amatora twebwe nyene turazi nyene amatora ko tuzogisho duterereye nanuze na Justine n'umushefu azi ko yari umushefu muri kosome awomubaza ati mu migambi waranguye mu Burundi ko tuzi wakoze byinshi wabajije abanyagihugu kanga ushaka kwandika umugambi nta migambi mirongo ibiri yo kubwira yaciye ku banyagihugu
reka bishure
kugira abanyagihugu biyumvire hanyuma bazanye ibyiyumvire nabo baheze babitumbereze neza na cyane cyane ko basabye na konsibisi itavuna
reka abishure mu mwishure madame Justine
cyane cyakata cyambere cyo kumwishura ko nuko binezereje cyane cyane bibabaje kubona yubahuka kuvuga gutyo avuga ko atabantu bakenye aserukira ugwaruka akabazi ugwaruka rungahe rushomereye we avuga yuko bashomereye kubera ari bavyitera ico kintu cyateye agahinda kuko abahejeje amashure arazi uko bangana bari mu ibarabara mugabo iyo leta rero ntiheze ngo yiteho kubaha ako kazi ibafashe kugira imigambi ahubwo hakubafasha kugira imigambi ikabafasha ngo gukizura hamwe abana barara barirukanka ntibashobore no kuzinduka bashobora kugira no kwiyumvira bataciyumvira ahubwo bagumara abantu baguma bakoreshwa ibyo rero wewe ngira arazi abiwe kuko murazi kubu hariho banyagusana banyagukira hari abafise n'abadafise ngaho nibaza ko abadafise badafise uburyo batagishobora kuronka uburyo ahubwo mugani wabo baguma basegerereza basigaye ari bo benshi icyo rero sinzi ko ari cyo kintu kimunezereje aserukira urwaruka hakubavugira bati reka leta ibaronse imigambi ibafashe kugira iyo migambi hanyuma ejo nihagera guterera babe bafise aho bakura ibyo kuvuga nabyo ngo ishyirahamwe ntirikora nka leta burya bayisaba byinshi kurusha ishyirahamwe kandi kenshi twakorera ku migambi twaba tuzi ikenewe kandi hariho benshi twaba twabajije
ibyo rero ni ibintu rero tutogaruka ko ahubwo tugaruke kuri icyo kintu cyuko mbega barundi barashaka guterera mbega barundi barashoboye nta numwe yari yanse ko abantu baterera mugabo reka duhagarare ku kuntu mbega barashoboye cyane ibyo bintu bariko barakoresha ingufu mbega bazovyakira gute cyane bavyakiriye gute nababwiye ko mu masendikaho nyine ubwabo bamaze gutangura kubyanka bakavuga bati naho dukora nitugiraho dukura hanyuma n'uwo munyeshuri bariko barayasaba mbega arayafise icyo reka tubese yariste dutangure kuvugisha ukuri nitugire tuti hariho tumenye ko hariho abayaronswa bagira imana bakayaronswa n'uyu munsi murazi ko nakazi ubaho bigeze atabintu byo kugira ngo urapfa kuronka akazi udafise ikarata nawe nyine barabikwibwira udafise ikarata ya CNDD-FDD nta kazi uronka murumva rero ko si benshi bazoronka aho bakura kandi si ibintu bategerezwa kugira ku ngufu je nanka izo ngufu bariko barakoresha kuko benshi nayo matora efekima niba yiyumvamo ntibabona ko ari ikintu giteguwe neza usanga bamwe bakumiriwe usanga abo rero bakumiriwe none ubabwire umaze kubakumira ngo terera cya kintu bariko barakumirwamo cyo nicyo kibazo kinini cyo nshaka kumubaza akoreshe ukuri arabe yuko aho abaye abo aserukiye mbega barabishoboye icyo ni ikibazo gikuru cyane hanyuma kandi umuntu amenye ati mbega babigize kugushaka by'ukuri cyane n'igikenye turabizi cyane ko ubu ari cyo gikenye utari mu mugambwe CNDD-FDD uri umuntu baza n'inkoni bati cyangwa uje gutora uramuriuka no gutora muri referendumu nasubiye kubivuga yuko baza kungo bati cyangwa uje gutora none mwumva iyo demokarasi turimo ari iyi
reka tubandanye ku mirongo ya telefone duhise Thierry uwo tubwira irindi izina nahuri
bahitaki hanyuma ndi mu Burundi
ego watu ufise iki cyimviro cyangwa ikibazo
ni cyimviro fidele
ego
ntanguru bwa mbere n'ukuri ni sabe imbabazi uwo muntu yitwa Eric ariko aravuga ariko anavuze ndumvise ko n'uwo mukenyezi ati akavuga ni ikintu kibi kandi mu gihe tuzi ko aserukira urwaruka ananje ndamubwira ndurwaruka ariko ndumvise ariko aravuga yuko ngo bishomere ngo biri ngaho ngo bireze amaboko kumvise ari ibintu bibi cyane kandi mu by'ukuri nimba hari ibishomeri bazi yuko bitagira akazi hama guca abazi bagaca babitoza amahera je numvise umenga abihuse ahubwo wamenga ubwa mbere habanza kubaho politiki igwiza akazi kugira ngo bino bintu bibaye sino ibindi vyo ni vyiza kuko igihugu kimaze kuvuga yuko cikukiye na Nyarugenge duherutse guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira birumvikana yuko abarundi babwirizwa kwifatira mu minwe yabo igihugu cyabo na vize bigaragara ubwa mbere mu gushobora kwitunganiriza amatora bunyine bayatera ariko mugabo ari ikintu mufaso navuze ngo abanyagihugu bafashwe ku ngufu nivyo murabizi burya na demokarasi kugira ize mu Burundi yabanje kumenyerezwa rero birakeneye ko abanyagihugu bamera nk'ababedika bakamenyereza hino kintu cyo guterera rero gatoyi umuntu yomera nk'ujira mu ngufu gatoyi mugabo ntahashe kuko uciye uvuga ko n'umunyeshuri yiga mu mashuri y'intango umunyeshuri ukaza ngo uje kumutoza amahera umenga leta iriko irarenza urugero nije gituma jewe kubwibanze ndumva ko ari ikintu cyiza ubwa mbere guterera n'amatora mugabo arabe neza bibe nk'umuco ubwa mbere kuko turashyize amakenga yuko zino ntererano naho ziriko ziba tutazi ko zizotunganya uko byari bitumbereye cyangwa byabwiriza ku mera ariko kandi barabe hariho abantu badakwiye gutozwa amahera nk'abanyeshuri murakoze cyane Fidele
murakoze dufite kandi Nduwimana uratwumva irindi zina nahuri
ego nitwandiye mara n'abantu bandi mukanyesha mu gisekara cha Bujumbura
ego ufise ikibazo canke cyumviro
ya ni cyumviro
ego
gutanga ingerano mu matora ya demirifere cyari cyiza mugabo barakwiye kuraba umuntu ntaye atange ku ngufu yumva kumuko batoca kumuhana batoza ku ngufu kandi utazuye atanga ingona n'ahandi barakwiye kuyaraba umuntu agatanga ashatse hama nkaca mvuga yuko ko bavuze ngo umunyeshuri ngo azotanga igihumbi rero ubwo uwo munyeshuri yigwa ku ishuri azotanga igihumbi amahera ayakuye hehe cyangwa nk'udakora nk'ubuzi ayo mahera we atayakora hehe barakwiye kuraba mu guterera ayo mafaranga y'amatora hagaterera nk'abo nyine bakora bafise ubuzi naho nyine ntiwo bakunguka hagaterera nk'ushatse kuko ikibuze ni cyacu kandi cyakene amatora meza ntaha mu Burundi cyane cyane kibazo na n'intere ya
urakoze Eric ibyo byimbyo bya Thierry Nandu w'Imana mubivuga kwi Allo
ndumva ko ari karaza na ntuze na Thierry nyene na nyene ni sawa wera yavuze ati abantu nuko bamenyereza ati la demokrasi nibuke uze nashane cyane ko twikukiye ubundi bwo nitwari tubwirizwa kuba amatwite za mashingo ngo dutegerezwa kuba amaturondera ngo ifashanyo zivanze kugira twitunganize amatora nimba twariho ibwirizwa shinga rivuga ko amatora aba kandi atabaye acaba evidence tijanere aba evidence tijanere kuvuga acaba babugabo bwigira n'abagabo bwiga umwe wese akashaka kuba perezida abandi nabo bakagira bakazana ingorane mu gihugu urumva muri ico gihe birakenerwa ko nubwo ntuzeye gisenye kavuga ngo navuze ko ngo badakenye navuze ko bakenye mugabo atamuntu akenye ku buryo buri 2000 mu mwaka niko navuze ntagifatire rero mu bwici gukena biratandukanye gukena ku buryo buri 2000 urumva ni kibazo gikomeye cyane rwose nyuma aravuga ati baravuga bati ikibazo nuko amatora mbega bose barayumva muntu ntiyumva amatora wumva wo gukunda demokarasi ya demokarasi duharanira iyo bari wo ukeneye kuzaba mu gihugu kimeze gute wo ukeneye kuzaba mu gihugu citwara kitagira indongozi atamatora aba amatora sikuvuga ngo bose barayiyumvamo ni obligation y'umuntu wese azi ko ariko araharanira intwaro ya rusange
ariko
rusange ikintu cya mbere cyerekana n'amatora
ariko
amatora ni ukuvuga ushaka inzira y'intambara
nta kindi ariko nka Nduwimana na Thierry nibaza ko ari Thierry sinzi yavuze ati yaba bareka hakabamwo ugushaka demokrasi y'ukuri umuntu ntategekwa kugira ikintu atiyumvamwo uko kubatangisha ku nguvu bose n'abatavyiyumvamwo neza n'abadafise uburyo ntibona ko ari kibazo
mbo nagomba mfikuri kintu kimwe ngaha kuri ivyo ugiye kuraba ngo bafata ku nguvu nta muntu n'umwe ndumva bafashe mu ishati ngo genda guterera amatora ariko hariho itegeko twese dutegerezwa kuyisunga iri tegeko ryasohotse kandi nibaza ko tuto ahubwo kubona bavuga ati batangishije 2000 je kubganje mbona ni makeya mu mwaka wose urugo rusanga rurimo abantu 10 urugo rurimo abantu 10 n'umwe wese ashobora gutanga amahirwe jana 200 gutyo mu mwaka wose ugasanga bagize bayarisha amahera ubwo ni makeya cyane gusa ugiye kuraba harakani yo bashobora ku 50 naho nyene njya zari kuba ingorane hoho kandi naho nyene yari kuba pratique nziza kandi bari kuyatanga rero iyo umuntu akunda igihugu ntaraba igiciro hariho nk'abo wabonye batatu batanga imiliyari hari aho batanze imiliyoni hari abanyeshuri abanye muri lisi batanze 3 million nk'abajya bibereye hanze ninde umuntu yabasize ko president ngo kubera mwarose buruse ya leta ngo nimutange amahera ni volontaire abantu buke bazazabimenya ariko nta ntuze nta tegeko rihari ko twese dushobora kubihuriza
ariko
ikindi nacyo nagomba mbaze ntuze gisine avuze ngo bazinduka gutora ngo abantu ngo gihe batora muri referendum ngo babakura muhira ngo genda mutore ngo genda mugiriki nibaza ko ibintu bijyanye n'amatora hari imigambwe yari ku rubuga umwe wese nibaza ko yahimiriza abari mu mugambwe wiwe je nari mfite aba observateri 2003 mu Burundi bwose nta iyo ka mu maraporo barungitse ndetse na je naho nagiye ntayo nigeze mbona kandi ikindi nacyo nuko gushika isaha 6 abantu bose babaje gutora nawe bose bari batwara ku nguvu iyo batwara ku nguvu nibaza ko isaha 6 batari bakuba baje gutora hasi ya banyuma kuko bagiye kugera ikintu nabonye hageze n'igihe abo muri seni baza basanga abanyagihugu bamaze gutonda bishakira kuza gutora bigire ku mirimo rero ubu nibaza ko ariho shanjuma ikomeye cyane rwose mu bijyanye na volonte n'uko igihugu biriko biragenda neza kandi twese tuzobyumvamo nubwo wumva biruko si ngombwa ngo twese tubyumve kumwe ariko twese turabwirizwa gukunda Burundi nimba turi Abarundi kuko bose ababwanka n'abawukunda bose bazotegereza kubugarukamo swate ugaze wapfuye cyangwa uzi ukomeye mugabo igihugu cyakwibarutse n'u Burundi nicyo gituma impeso yacu twategerezwa kuyikunda
ariko uravye mu uko babivuga bavuga umugwi werekeye gukurikirana izo ntererano zizotangwa wemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rumwe ruvuyemo urumva nta gushaka kuri mu
na vuze ko ari itegeko yo rihari no kugyubahiriza kandi itegeko rihari nta umuntu wese abwirizwa kugyubahiriza ko no barundi no muri ntunze nta societe nimwe tarimo itarimo amategeko nimba muri societe runaka hafashe ingingi wewe kubera iki wikuramo nk'utarimo ari abantu batari abarundi nimba twese tuvuze tuziterera amatora abarundi zoterera kubera iki ari abacwa ko batari abarundi badashaka guterera ikino gihugu kino gikogwa cyo guterera amatora si gikogwa cyo kugira cyo kubaka inzu y'umukuru w'umugambwe cyangwa y'icyo kubaka inzu y'umukuru cyubatse inzu y'umukuru w'igihugu wumva n'ibindi cyangwa y'umushyikirangane cyangwa y'umuntu kanaka ni igikogwa cy'igihugu ibizovamwo amatora agenze neza cyangwa akaba bizoshyikira ku munyagihugu n'uwahariya hasi mucankuzo n'uwahariya kure bwa mbarangwe azoshikirwa nicyo gituma umuntu wese ategereza kugira uruhara iyo muri sosiyete yabaye organize uko ata muntu n'umwe ategereza kuvamwo aho sosiyete zose nk'ubu bavuga bati wowe ku kazi uno munsi ku ijuru rya Amerika haza gutonda ubushaka hari abo kwigumira baryamye kubera ko hari amasaha y'akazi avuga ati setere mutegereza uwo munsi kuba muri ku kazi.
Madame Justine Nkurunziza muhavuge
aho kero nguma ngaruka mvuga nti ahubwo ntakiri n'umuserukira abakiri bato ahubwo aserukira ariko n'umuvugizi wa leta nibaza ko yarakwiye kuronka iyo titre mugabo igikomeye cyane nuko abo yitwa kuri karavugira bari mu bukene kandi batagira akazi bariko baramwumva ibyo ariko aravuga ha kugira ati agwane babaronsa akazi nk'uko sinibuka ko ari he sinibuka wabivuze yavuze ati ahubwo ni babafashe baronka akazi hanyuma bagira umugambi utomoye wo kubahimiriza umuntu agende abyiyumvamo avuga ati ndanezerewe ngiye guterera ayo matora nta n'umwe ashyigikiye gusegerereza toramo kadushyitse kuri iyo independence y'ukuri iyo independence economique y'igihugu tugashika kuri independence y'umunyagihugu economic hamwe avuga ati jewe ndahagurutse ndagiye guterera kugushaka kwanjye kuko numva iyo bija kuko hategerezwa kubanza hakaba education civique abanyagihugu bakabyumva neza hanyuma bakabaronsa uburyo kugira umwe wese akore mu mufuko abishaka kandi abyiyumvamo ibyo ni ibintu byiza cyane mugabo kuvuga bati ni itegeko urumva guma avuga ati ni itegeko agarutse kuri za nguvu yariko arahakana kuko bariko bakoresha inguvu bariko bakoresha igikenye hamwe bavuga bati n'ubutadoza gutora nakubwiye ko ibintu byinshi mu bakoresha inguvu ari ukubaka amasitade bagenda bagatoza waba muri uwo mugambwe utari muri uwo mugambwe amahera yo gutoza yo guterera ngo wo kubakwa ngo ingoro z'umugambwe ayo yose bayatoza ku nguvu kandi abanyagihugu baridoga kandi nakubwiye yuko wewe urumesha makuru urazi neza baza abantu bo mu masendika reaction bagize ukuntu bavuze bati n'ukuri bariko bayikoresha igikenye none kubera iki bakoresha igikenye n'ayo mahera umuntu ugasanga yatanze kabiri yatanze gatatu ayo mahera ntibazi nge nazo bajehe nta na hamwe ari muri budget ibyo bintu ntibibaho bitegereza kuba muri ligne budgetaire bakabikora neza ntawarabyansi babishyire muri ligne budgetaire bavuge bati amahera azokora gutyo mugabo turazi yuko ubu kenshi batoza bajyana mu mifuko yabo ibyo rero ni ibintu tudashobora kwemera yaba twabishobora mugabo bo bavuga ngo leshe avoir la caravane passe ubu nibyo basigaye bakoresha uwo munyagihugu baguma bitwa ubu rero mama wanjye baragarutse ahantu bavuga ngo abakunda igihugu n'abadakunda igihugu mbega iyo umuntu akunda igihugu bamubonera kuki iyo umuntu adakunda igihugu baca bamuhora iyo umuntu kuburyo yahunze bamuhomoye bagira bamwice kuko murazi ko benshi bahunze kubera bari menashe bagira babice mbega uhunze ukingira ubuzima bwawe baca bavuga ngo dukunde igihugu baraduha rero uwo munzani wabo bakunda igihugu
ubwo babita ngo nabene igihugu ngo hari habene igihugu ngo hari habanyagihugu ibyo rero zo mvugo twe twibaza ko mu gutwara taruko botegerezwa kugira nta wase kwa matora terere mugabo nibabyicarire neza bigisha abanyagihugu bagire education civique hanyuma umuntu agende no guterera abinezererewe mugatari guterera ku nguvu amwe bakubwira ngo agakarne ngo utari mu gakarne bronka ya testation cyangwa ngo muzoro ndi atestation noneho ndanezerewe cyane kubona abanyagihugu ariko baratwumviriza bonyene nibo umunsi urize n'abazotsinda bavuga bati iki kintu nico cyaki kintu sico naho uyu munsi boba bafatiwe amaboko imugongo ejo bazotsinda baronka umwanya wo kuvuga icyo biyumvira mugabo urazi ko uwo muri iyi minsi bigoye kuvuga icyo umuntu yiyumvira kuko uvuga icyo wiyumvira bakarara barakwiruka
reka turandanye tubandanye tugaruka ku mirongo ya telefone dufite kandi Jerome uratwumva
eko ndabumva cyane neza
irindi zina nahuri
nitwa niyo nkuru Jerome ndi mu gihugu cy'u Rwanda
yego ufite icyumviro cyangwa intererano cyangwa ikibazo
basise intererano n'icyumviro
yego
yego ndabandije kuramusha nawe batumiriwe nyine mwadutumiriwe
barakumva
haramutse
yego mucyane hanyuma gutera intererano y'amatora yo muri Demire Gwente ntibyari bibi usanga kubera nyine nabo baca barenze urugero umuntu bakamufata ku nguvu uwo Eric ariko aravuga ngo amafaranga 2000 ngo amafaranga menshi mu mwaka yewe ndabona ayo mafaranga 2000 ku rugo ko ari amafaranga menshi cyane tuma ari menshi cyane bamwe ntitugira akazi yewe hari abantu bize guhera kera no bicaye muhira bahiga akazi bakakabura kubera usanga ngo baratarimo muri uwo mugambo uri ku butegetsi ugasanga yibereye ngaho wowe ugoronka karaka k'amafaranga 1000 cyangwa 500 ku munsi ukenera gupfura mwaga kate cyangwa akavoka uraruriye hanyuma ubwo gutangiza 2000 ubikuye ikindi nacyo yavuze yuko ugwaruka ngo amafaranga ngo barafite amafaranga haya ariho ubundi uronka ubwo tuzo gukora tukuye hehe ko udafise nyine ku mufuko utigera uronka akazi muri icyo gihugu cy'u Burundi twege hari kubera ntanga tuge yayivuze kubera yicaye mu biro ntazi no hepfo mu mitumba arebe ukuntu abantu babaye ibyo jewe kuba yabivuze jewe ndamutegera neza kuko yibereye nkaho mu biro abona byose ko bitunga natwe ntibagwiza ubuzi natwe dukore nk'uko bakora hanyuma natwe dutange iyo ntererano niko ndabibona hanyuma umunyeshuri ko bavuga ngo ku rugo n'2000 ufate nk'uwiga aba mu ndaro icyo gihumbi bavuga yotanga so ababyeyi bagitanga urumva ko ari 3000 ku rugo yewe rero uko niko nabibona usa yaba batugwiriza natwe ubuzi tukaburonka guterera yari hasima nta ngorane yabahaho yego murakoze cyane
yego murakoze Eric muhabwa iki
arakoze cyane ni uko nyine nibaza ko atanzi nanjye ndi umunyeshuri kandi yumvise se yuko urwaruka muri Afurika ibaza ko inkora nta namujeye inkora ndo mu volontaire je narabizi yarakoreye muri societe civile ngiyaradimishaje nyine ingana kandi noneho nari umushahara usanzwe uriho muri societe civile hanyuma ibyo biro ndabyicayemo mbwazi ndabihembwa ndimwo nyine nk'umuvolontaire icyo ntabwo babanza kimenye hanyuma avuze ati nicaye mu biro simenye ibibera hasi jewe nibaza ko ntari mu bantu batamenye bavuga ko batamenye ibibera mu Burundi kubera ko ishyirahamwe ryanjye rikorera mu makomine yose agize u Burundi hanyuma ndi deplace nkagenda iminsi mba ndi Bujumbura niyo mikeya nkashikira ku kivi nkabona ingene abanyagihugu babayeho ibyo mvuga rero si ibyo nkora mu mutwe ndabikora ku kivi hanyuma ariko aravuga ati urumva ati bari bakwiye kugwizwa ubuzi n'iki je nibaza ko ni hamwe nyene abantu tudashima sino ugiye kuraba nk'ibyo leta iri kirakora nk'umurazi ko kuva leta ego ibaho Burundi bubaho nta namwe bari bwavuge bati mu mantuze mu makomine abashaye komine izo ziraronka miliyoni amajana atanu ubwa mbere barabanza barubaka amazu barubaka amashure mu nyuma umukuru w'igihugu aravuga ati imice 80% by'amafaranga nakoreshwa mu bikorwa by'iterambere abantu bijukira amakoperative abantu bijukire commerce abantu bagira iki hanyuma biteze imbere twese turafite abantu by'ukuri bize kandi sindi mbeshere kandi ni nayo je mvugisha ukuri kubera ko sindi umudiplomate mvugisha ukuri nkababwira kugira ngo ejo bashobore kugira abumva bagira icyo bakuyemo kuko nimba warize uyu munsi ukabona ko leta ishoboye kugira ishoboye gutanga akazi mu makomine muri komini wawe akaba ari miliyoni 500 zisirikira ku mwaka hanyuma baba gutatunga nyene akaba aribo bamabaza mbaje gusumisiyoni wanyu witwa ko wizi ishure oriye ngayi wanyu kwa kreya cooperative ukreya entreprise n'ibihumbi 40 mugiye hamwe muri abantu muri abantu 50 cyangwa ijana b'abashomeri ntimushobora kubura amahera 40 mugakreya entreprise mukerekana by'ukuri votre capacite mwakuye ku ishure kuko ndibaza neza ko ibyo turiko turiga ku ishure sukugira ngo bigume mu mikoro yacu twicare tugume twitwa izina abashomeri nukugira ngo tugire mise en application ivyo twize dushobore kwerekana ko by'ukuri twaciye ku ntebe y'ishure mugabo ntitwize kugira ngo twame duhanze amaso leta sampulusa andazi twigira ibintu bitandukanye n'iz'ukuri ahubwo abo bandi ko twese tudashaka gukreya ubwo buzi bakaza iwacu natwe baje kutubwira bati duha akazi ngaha leta tukayifasha kuko ugiye kuvuga ngo leta ni bande leta ni jewe leta ni wewe leta ni naka wewe atacu shobaye gukora muri iyo leta nta na kimwe uzo gukorera kubera ko leta ni nka ishyirahamwe bigize iki ishyirahamwe riri ngaho ritagira abanywanyi bagira amakontribution iryo shyirahamwe rizogira rizotera imbere gute ishyirahamwe riteza imbere na bene iryo
ntaguciriyemwo
shobaye gukora ngo duteze imbere iyo leta tuzoza kukama ibyo tutayihaye bizomera nka kwa kundi k'umuragizi ashobora kuragira impe inka ntagire ntayahirira ubwatsi mugakifuza kuyikamisha
reka ndababaze ntabaciriyemwo mwe mwitegereje murabona iyo myidogo y'abantu bakiri bato bahejeje nk'amashuri batagira ubuzi bariko bavuga ko batagira ubuzi batabona baheza amashuri ntibabona iyo baja mwe mwavuze ngo gugwaruka ngo rushomeye ngo kenshi ngo namakosa yago ngo ruzera kuri leta ubona leta ishyiraho uburyo buhagije bwo gushobora gufasha abo bakiri bato barangije amashuri kugira bashobore kwiteza imbere ku bwanyu mubona leta ikora ibikwiye
ego leta jende ko daraba urabye amikoro yayo nahigeza iragerageza mu gukora na cyane cyane gutora amategeko yubahiriza abantu gukira bakoshe gukora utwo wabo ugiye kuraba nk'ubu barazize kujya kigo ati iyo kigo ati kugira ngo n'umuntu ego turazi ko ugiye no kuraba ntuze baravuga ati capacity ya education mu Burundi hitre ntuze n'iri treze experimente baraca bashaho n'aba expert bashaka kutwigira imigambi bazizona ba expert bakwigira imigambi baca bashiraho n'umugwi ugejwe kwigisha abantu bazifuza guko kunyene bashobora kwihangira imirimo inyene bashobora gukora ibikorwa inyene bashobora guteza imbere entreprise yabo mu nyuma baca baravota je amafaranga 5 million shari for me ajya yonyene nk'umutaneri afite 5 million mu makomini mukagenda mukagira entreprise y'abashomeri kubera ububeshi ntibaramenyera ibintu bya sumisiyoni iki mu makomine usanga amakomine yose y'igihugu cy'u Burundi ugiye kugira amaetide usanga abantu basumisiyona ari banyabujumbura b'abagweza tunga aribo bideplasa baja mu makomine wanyu leta iranasubira avuga iti umuntu w'umuntu uzeye w'umunatife wo ngaha muri iyi komine mukiviyo sumisiyona co kimwe n'uwundi yavuye mu yindi ntara tuzomwongerera ko nka bempurusa yayo yasumisiyonye ko kugira duha amashanse abavuka ntara abavuka ngaho muri iyo ntuze muri iyo ntara mugabo twebwe icyo dushyira imbere ni turakenye neko turiko turakena dukora iki jisine ariko aravuga ati murakenye muragizika ariko akora iki ngo abanyagihugu bogorore abandi bose ni tuzoguma muri turakenye twiteze umenga ati hari ikindi kintu twiteze hari wundi mubyeyi twiteze wundi azoza kudufasha kudukura muri ubu bukene
ariko umwe mu bahamagaye baduhamagaye yigeze kuvuga ko bitoroshe nkuko mwa muri ko mubisigura avuga ati umuntu adafise ikarata y'umugambo uri ku butegetsi kuronka opportunité nakazi nikibazaho muhavuga iki
bo jewe disine ndadufasa anywanyi beshi nga nago matenda mu inimero ya WhatsApp cyane n'uwo nimba ari karanyumvirize niyo yabafise ikarata y'umugambwe je singeneye ko ukugira iki ayindungikire kuko je yabafise abanywanyi 260 mu Burundi nta muntu numwe ndabona afise ikarata y'umugambwe muri abo harimo abasendede FDD harimo n'abarimo mabanga muri sendede FDD nta ntoze nta muntu ndabona afise ikarata y'umugambwe sendede FDD je ndigera mbona cyangwa mbwira ati je burya ndafise carte de membre y'umugambwe sendede FDD kuko nkuko bavuga aravuga ati umugambwe sendede FDD no abanyagihugu sinzi rero ingene batunganya ayo makarata bakayanyegeza cyangwa bagashaka kunyegeza nk'abantu 60 cyangwa bangahe ugasanga bayanyegeje rero ibyo by'amakarata nibaza ko nawe nyine ariko arabivuga atarayibona niyo aba amaze kuyibona arashobora kubitubwira agaca nayitu fotorera akayiduha akayikwiragiza tukayibona nimba amaze kubona ikarata y'umugambwe sendede FDD jewe mvugisha ukuri nta karata y'umugambwe sendede FDD ndikira mbona nabo bariko barabivuga nukugira gusa batyoza bo batavuga rumwe n'ahandi hoho nta makarata y'umugambo sendede FDD itanga ndibaza nubwo mwatumira umuvugizi w'umugambo sendede FDD yababwira ko ata makarata muri sendede FDD ahari kubera ko tuba mu Burundi abasendede FDD n'abantu turabana nibo benshi ntabo turigera tubona tuba tubibona cyangwa akavuga ati jewe urya ninje muri sendede FDD ngiyikarata namaze kuyironka icyo nzi barabinjiza ku mugaragaro hanyuma ama media agakorana bakavuga nakora abaye umugumyabanga bakamuha impuzu n'umwambaro gusa ibyo bindi iyo ibyo amakarata yandi sinzi ko bizine yabayifise
erega ntiduhagarara ku makarata n'uwo mwambaro nico kimwe ni karata kuko umaze kwambara umwambaro baba babona yuko uri umunywanyi wabo hanyuma ikindi nacyo nashaka kuvuga nuko ego uri kuri terrain waragiriwe amahirwe nyene yuko itegemvya ariko ibyo uri kuravuga abantu bariko barabyumva barumva uvuga ukuri barumva utavuga ukuri aho niturinde kuhahagarara ibyo barabiza barundi bo nyene ejo bazobikubaza bazokubwira bati mbega bijya wavuze burya uri siri ibyo kuko nyene barazi ibyo babayemwo ingene barakazi ingene bashomereye hanyuma ivyo navyo uri kurivugira numva banovuga ko ari kubakindaga kubakindira
ku mpimba namwe shaka kogwiki tuwa ama proposition apana huma mwidoga tanga ama proposition kugira ngo Burundi twogorore nkuko ndiko ndavuga ni abajene bariko baravuga ko bakenye
ama proposition ya kanze ama proposition ya kanze
ari disponible pour les aides créer des entreprises nawe iyo uri kufasha iki kugira ngo Burundi twogorore kerezole strategie necessaire ziri ntoze ziri pratique pour aider abo bantu uvuga ko bakenye
mugabo kabishure Eric
turi banaho nikora ivyo nta
kabishure Eric reka abishure madame Justine
twe twamubwiye tuti ikintu cambere leta yokora yokora neza imigambi ishobora guhakazi abo bashikeri nibaza ko amastatistike ahari si ibintu turiko turakura mu mutwe abashomeri ni benshi cyane yavuze yuko bashomereye kubera ari bo babyigira kubera tayiforo bagira mbega ayo mahera yo muri komine nibangahe bayagira ko akshe nibangahe bayashikira icyo ni ikintu gikomeye twagomba kubanza kubaza nibavuge bati umugambi wagizwe gutyo abo bantu bamenyeshejwe ingene bashobora kubigira ingene bashobora kuyashikira kandi atabye gutoranya kuko nareke kwisamaza arabizi neza ingene bigenda ugira ikarata utagira ikarata arazi ko baza abanywanyi babo arazi ko atari uwo ari we wese ashikira ya mahera icyo rero leta imaze kugikora ikabanza igashikiriza ikorganiza abo bajene nabo banyagihugu bose ikabaorganiza kugira bamenyeshwe iyo migambi bamenyeshwe ayo mahera yatanzwe ku makomine n'ingene bazoyashikira bagaheza bakabafasha kwiyoganiza nibaza ko inyishu y'ubwo bukene izo bitanguye kuboneka
Reka Moyizo
n'acho babajije bati mbega turazi iyayo mahera zoja turazi ibimenyerewe mu Burundi inge na mahera yuruzwa anyuruzwa nabande ibyo byose birazwa none wewe ushaka kugira ngo ufashe kandi atabon gouvernance ira haba
Reka tubandanye ku murongo wa telefone
dufise ku murongo na kugira icyo mfashikirije nga
reka unyaruse gatoyi ku mwanyu giye kugenda turafise uwundi duhamagara indi
none ati barimenyeje byo byagenze gute nta komine ni imwe abastanteri batakoresheje amanama y'ibijyanye n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga amakritere kandi nta konunze ya ministeri ya development communal itagize kugira ngo ishireho formulaire yingena abantu bashobora kuyitunganya ningena abantu bashobora gutegura imigambi kugira bashobore kuyashikira hanyuma nibaza ko bamaze kubigira barabandanya n'ubu bahimiriza bati nimunyaruke mugire muje hamwe mukore tuzofasha abantu bari hamwe dore bico nico bama bariko barashikiriza ati abantu bigenga abo bantu bazuza mu nyuma mugabo tugomba tubanze dushire hamwe abantu bavuga ati twe tugiye hamwe dukora ikino kintu z'ingufu dushobora kubona ko bashobora kushika kuri ntunze kuri resultati binyaruka ati abantu bantu nibo twishaka gufavoriza rero nibaza ko byarasiguwe neza bikwiye hasigaye ko natwe tuja ku kivi ntitugume twiyumvira uko sino tuzosanga abandi bakerebutse bamaze kugira kushika kure cyane go
murakoze reka Moyize
byiza cyane ni haba transparent
Ego reka tubandanye umwanya ugiye kurangira dufite Moyize ku telefone Moyize uratwumva
Ego ndabuga cyane mwiriwe
Mwiriwe uri he irindi zina ikibazo ni intererano unyarutse Ego ufite ikibazo cyangwa intererano
intererano ni ibibazo
munyarutse
umufaso nakaravuga cyane cyane ngo wa ngo banywa ni umugabo cyane cyane ngo bafite na makaracha naje ndi cyegera cy'umukuru umugabo muri cyane cyane muri cyane South Africa nayo ukata nani yo rufite ngo bandi bari kubesha bade ko bekubesha kabisa yo kata nani yo umugabo cyane cyane nani nani yo batanga nse umuntu wese mina gihugu dufate nyina muti akatanya amafaranga y'inera ya matora umuntu wese amafaranga yatanya ku giti ciwe na muntu akubitwa inkoni rero ko atatanya amafaranga y'inera bigareye kuvuga amajyamo meza bade baje bafashe n'abandi ko ati gihugu bategura amatora y'2020 na kana sana ejo muntu ejo ne haje y'2020 bazi bitwaje ngo barinze amatora rero bazi ye gisigaje ni bitoje nabo nabonye nabagirije mererano mererano nazo bibaza ko bidukeneye cyane bazigana tuzifashaye twubaka igihugu n'ubwo igihugu nagari cha petero murundi igihugu kizaye bariko ndayishimi igihugu nica barundi bose bibaza bafata babonye nuko bifatanye kubaka igihugu
murakoze
cyane igihugu ni gitera imbere ndakigeze imbere nabandi kuko ndene pitiko cyabivuga nabi ubutu ndukawe mare hanze y'igihugu abonye na bako bavuga bifacho ndazi ko afite amacinga menshi y'igihugu batwaye hanze y'igihugu
reka bishure umwanya ugiye guhurangira mu mwishure madame Justine
ndamwishure biki wowe umva atari ko aravuga cyo Kimena Eric je navuze ngo mvuga nti bakubagara ku ikarata basituyireke bafise uniforme ivyo byose barazi umunywanyi wabo ko abidentifya kuri cha gitenge gakiye gitenge cyasubiriye ikarata hanyuma ibyo byo kuvuga ngo amatungo ngo mfise mu gihugu yewe ngo nigiriye hanze nibaza kwica tutokigaruka ko uyu munsi ni jewe eja zoshobora kundi sindamuteze bya novuga ngo iki sindamuteze sindamwifurije nabi mugabo kuri icyo kibazo cy'ukuba uri hanze wivugira icyo ushaka arakigenza buhoro kuko nibaza ko ntagiye hanze kubera kugushaka naje narifuza kuguma mu gihugu kigira nterere neza demokrasi ntangi ibivyumviro atari ivyumviro bagomba bavuga ngo ni ivyo wanki igihugu ngo ko twe ntidukunda igihugu nibaza ariko ico kibazo twokigaruka ku wundi munsi anjour l'autre tuzotira tumenye ukunda igihugu n'utagikunda
hasigaye nk'imisegunda 15 Eric ijambo rya nyuma imisegunda 10
ego murakoze cyane nagomba shimire disine nkonzi nziza nongera ndamwifuriza gutaha kugira ngo aze tubandanye ibikorwa twarimwo byo muri societe civile ntarutanikizi nimba ari iyo nafa bari yatinze kubibana neza hiyo aze azaraduha amastrategi ingene twokorana amabwize ni amafo hiyo ayarungi kino
murakoze
andanye cogorora
murakoze
murakoze
Eric umwanya urarangiye
bashobore kwitabira guterera
turabashimiye turashimiye turarangiye umwanya urarangiye Eric murakoze yari Justine Nkurunziza yahoze ishirahamwe Cosome na Eric Nsengimana naserukira ishirahamwe Ajab twariko turavuga ku vyerekeye intererano ku matora yo mu mwaka w'2020 mu Burundi dushimiye aba dutaye akamo gashikiza ivyiyumvira kubaza n'ibibazo namwe se mwakurikiranye iki kiganiro tubifurije ibihe byiza
mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.